iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubahaye mwiriwe inshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo, kaba ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha.
Mugombere na 2018 umurinzi wo gufata abantu bakabugwa irengero waduze gose bigasigura ko kandi uguhama abatavuga rumwe n'ubutegetsi byaduze cyane naho mu gihugu biraba hoho habone kumengo haratekanye.
Oni Pacifique nini nahazwa yoboye ishyirahamwe Focode avuga ku matohoza ishyirahamwe ryo ryakoze aho rivuga ko mu mwaka uheze abantu 28 ari bubanyururwe baburirwa irengero inyuma yo kubahagaritswe n'inzego z'umutekano mu Burundi. Turavuga no ku myidogo y'abanyagihugu bafise uburiro n'ubunywero muri quartier ya Musinzira hagati y'ibohero rikuru rya Gitega n'ibitaro by'akarere bya Gitega. Tubafitiye n'ikiganiro kira hamwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga. Amakuru yo mu karere mu Burundi shyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Focode mu mugambi waryo ndondeza rimenyesha ko mu matohoza ryakoze umwaka uheze abantu 28 aribo banyurujwe baburirwa irengero inyuma yo guhagarikwa n'inzego z'umutekano Pacifique nini nahazwe arongoye iryo shyirahamwe amenyesha ko ahanini ababurirwa irengero ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi umushikiranganji w'agateka kazina muntu Martin n'iby'abandi wasigura ko amashyirahamwe amwamwe abayarongoye bahunze igihugu harimo na Focode asigaye akora amatohoza afatiye kumvuza politiki aho gukora ibijyanye n'agateka kazina muntu yiyemeje. Ibindi kuri inkuru tumumviriza umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Ishyirahamwe Focode risigura ko mwaka uheze abantu banyururwe ku rugero runini cyane ugereranije n'indi myaka itatu iheze nubwo mu gihugu haboneka ko hari agahengwe. Pacifique Ninahazwe arirongo yarabitwiganira.
Muri abo 48 28 muri bo bakaba babuzwe irengero mu mwaka nyene w'ibihumbi 2018. Turavye ko twakora dukora amatohoza muri Focode tukabona ubwo rugero twageze ko mu 2018 nova ko uwo mwaka ari umwaka wa mbere tubonye abantu benshi babazimiye mu mwaka nyene tuba turiko turakoramwo amatohoza bikadutuma twebe twemeza ko mu 2018 umurindi wo gufata abantu bakabugwa irengero waduze gose bigasigura ko kandi guhama abatavuga rumwe n'ubutegetsi vyaduze cyane naho mu gihugu biraba hoho habone kumengo haratekanye.
Ariko ishyirahamwe Folikone rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama naryo nyene rivuga ko rikurikirana bene ivyo bibazo ntigemeranya nayo matohoza nk'uko bivugwa na Jean Hakizimana umukuru waryo.
Tubona ko ibijanye nayo matohoza mwakogwa na Focode ari amatohoza atariyo muti gute mwivyo bitigiri bavuga baravuga ngo byakozwe n'inzego z'umutekano mu gihe tuzi ko mu Burundi ukoze ikosa wese ari hanigwa kugatwe kiwe. Ikindi nuko mu ayo matohoza nyine bavuga Focode muri rusange murabizi ko iri mu mashirahamwe ihagaritswe. Ibi bikaba byakozwe inyuma yaho mu 2015 habaye bimwe by'imyerekano muzi ko byavamo imigumuko bigahitana n'ubuzima bw'abantu. Nuko bigaragara ko bakiri mu nzira yo gucafuza no gukwiragiza ibinyoma.
Ivyo binyoma nini nazovuga kwishira hamwe giye bari bizira
muri Focode twebwe umuntu turamufatira akanya uwo muntu atubwiye ngo yarabuzwe irengero usanga ari ibintu twafatiye umwanya utari muto. Mbere hari naho usanga abantu dutohoza kwaciye nk'imyaka itatu nk'ubu hari abo twavuze banyurujwe mu 2015 urumva nk'abo n'abantu haciye imyaka itatu barabuzwe irengero si babandi uza kuvuga ngo yoba yarapfungiwe ahantu hakinzwe zibira karepugwa. Birashoboka ko amashyirahamwe amwe yoshobora kwihenda ku bitigiri naho usanga ariho nk'amashyirahamwe avuga ko abanyurujwe bari hagati y'abantu 400 n'amajana 9. Twebwe ntituvuga ibitigiri tuvuga abantu twe tuvuga tuti naka na naka na naka banyurujwe itariki iyi bafatiwe ngaha bafashwe na naka. Uwoza kuvuga ko twebwe turondera kugwiza ibitigiri yoza kuvuga ati nka naka baramuvuga ariko naka ni muzima arahanaka turamubona kira noneho tunavuze twebwe tukavuga umuntu yabuzwe irengero atari ivyo ubwo nyene induru zova mu muryango we yuko abantu batavuga ati mureka kudukwegera umuntu wacu ni hari uwo muntu we nyene yoca avuze induru ubwo nyene.
Ivyo ntibinyura Martin ivy'abandi umushikanganje w'agateka kazina muntu
basize hamwe ndo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira cyakazi na muntu guharanira cyakazi na muntu ubitandukanya na politike n'uri kurikora neza madini tuti wana rero yuko bashaka kwerekana mu raporo yose kwa inzego z'umutekano nta kokomandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana kagira umugambi wo kuza gukora turabatumye genda mu hotel agataka kazi na muntu bera dutangaza cyane y'abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo.
Umushikanganje n'ivyo abanda navuga ko atatahura ingene hari amashyirahamwe akora amaraporo mugabo ntasaba umuci inzego zibijejwe kubimwerekeye umukuru wa Fokode asanga bidakenewe.
Uravye aya matohoza isekeza ndondeza rikora uko aba yubatse ntabwo usanga bikenegwa cyane kuvugana n'inzego z'umutekano kuko usanga nko ku madosiye atari make izo nzego z'umutekano ziba zaravuze baravuga ko batanguye amatohoza usanga amenyesha makuru umwe arayibagije ivyo twa tubifise ayo matohoza nayo nkuko amabishura biguma matohoza ntivyigera bihera nayo ubundi inzego z'umutekano zirinumira noneho murazi ko inzego z'u Burundi ziriko ziriyugara gose usanga be n'ivyo bibazo bemera kubivuga ko ariko mu nzego z'umutekano turakorana n'abantu batari bake baheza bakaduha makuru dushobora kuvugana n'abawopeji usanga nka dosiye barayikoze ko bagaheza bakavuga ubwo babatewe hariho abo mwiperereza baduha bene aya makuru uko ibintu byagenze
uko biri kose Hakizimana wabona ko bene aya matohoza yarakwiye guhagarikwa
ishyiramo itari ku rubuga ishyiramo itari kurakorera mu gihugu nta raporo ryosohora kuko ijyanye n'ingene amaraporo asohogwa birazwi ingene amaraporo akogwa yagatakazi na muntu birazi ko umuntu ashika aho ibintu byabereye hama agashya akabaza impande zose maze akaronka umuco ku byo bari korakora n'abayakora nabo basanze bafise ibyo bagirizwa n'abacanki bari yakubyaye n'ibyo bagiye barakora ba 2015 bikaboneka ko rero babikora mu ntumbero yo kwikingira no kwishyira mu byo bakoze
kuva mu kwezi kwa kane mu 2016 hatangujwe umugambi witiriwe ndondeza ishyiramwe Fokode rivuga ko rimaze kugira amatohoza ku bantu rizi neza idakekeranya ko baburi irengero bagera ku ijana n'indwi. Eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi hari imyidogo ku banyagihugu bafise uburiro n'ubunywero muri quartier ya Musinzira hagati y'ibohero rikuru rya Gitega n'ibitaro by'akarere vya Gitega. Ubadandaza bavuga ko umunuko w'amazi ava mu misarani yo mu ibohero rikuru rya Gitega temba ca aho bakorera bigatuma abashorera babaheba ayo mazi ava mu ibohero rikuru amanuka mu makanivo agaca munsi y'ibitaro by'akarere vya Gitega gushika muri quartier ya Senari agenda asiga umunuko aho aciye hose. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabiman.
Uciye kwiborere kuri rya Gitega muri karitsiye ya Musinzira ukamanuka ni barabara gikaburimbi gushaka ku bitaro vya karere vya Gitega usanganirwa n'akamoto katameze neza. Aho kamoto kava ku mazi ava mu misara niyo herori kuri rya Gitega amanukana amakanivo aci imbere ya hari ubunywero n'uburiro butandukanye. Ubwo buriro n'ubunywero ahanini nibwo bufasha abagwayi n'abagwaza bagwariye mu bitaro vya Gitega mu kwivuna inzara ndetse n'abaje kwitura komisariya y'igipolisi iri nko ku metero amajana tatu uvuye kuri ubwo buriro. Bene ubwo buriro n'ubunywero bavuga ko ayo mazi ava mu ibore kuri rya Gitega ataborohereza kubera umunuko wayo. Aba ni bamwe muri abo badandaza.
Turafise ingorane y'amazi ava muri prizo aca imbere y'amaresitora dukoreramo. Beshi bamabaje kwitegereza ayo mazi ingena aca imbere y'amaresitora hama bikabatera ikibazo kuko ayo mazi afise odere ikomeye gose. Mugerageze muze guhitegereza abingene mwodufasha tukaraba ayo mazi ingene two mwoyubakira. Ingorane zidutera abakiriya ntibasubira kuza. Hariho beshi baduhevye kubera ingorane z'ayamazi. Ayamazi ava mu mpimba kandi hari gihe afita odere mbi cyane. Cyo gituma rero twifuza yuko mwodufasha ayamazi aca imbere ya restora baraba ukundi kuntu bo yakatisha cyane ba ntibayacishe imbere y'ibu restora bwacu. Twege twibaza ko mwodufasha na twege twogira icyo dufashije tugatererana tukafashanya ayamazi bakarondera iyindi nzira acamwo muga ntasubire guca ngaho imbere ya restora.
Ibira biteye ingwane kuko haranuka cyane na urahitegereza urabona yuko kuhakorera hatakozwe ntibyoroha mubwo n'ubu dufa kufyondera kukubera nyine atakoze ibintu kiri bubigenze. Mugabo kiriya gutse gikemuye icyo kibazo nta ngorane aba tujya kwiyarabe kiriya turakukofuka ngaha kugira ngo turabigiye tuba turakora.
abadandaza bavuga ko bamwe mu bakiriya babo babahebye bagahitamo kuja gusumira handi kure bahunga aho kamoto katameze neza
abakiriya ntibasubira kuza hariho beshi baduhebye kubera ingorane za yamazi umukiriya arashobora kuza akumva yodera katasohoka amaze kumva urumva aje gufungura aje kunwa kayi hake kugyo turibwa urumva amaze kumva yodere atasubira inyuma acabaza ati no nibi bintu nibiki akatasohoka
niba twitaba neza kubera ingorane yo nyene ngaha nyine ngiye cyamaze kibaga kivuye mu ndira nibaza yuko bakira bo kuyobyera twakusaba ko leta na komine nyene urumva botegeke kibaga ko ni kibaga gikomeye kinagoye
aberi nizigama ajeje usukura mu gisagara ca Gitega avuga ko ku ruhande rwabo bari bagerageje guhinzira mu mazi ava mu yori kuri rya Gitega
ego ni kibazo arateye ingorane mugatwa vuga yuko mu muce wa mbere ayo mazi yarasanzwe atemba atembera heje ico no kwita muni atiri kandi agenda asabagiye ubu no vuga yuko hagize ikiyongera gitonya igihe hasubiriwemo amabarabara y'ikaburimbi ayo mazi akaronka umuserege ashobora kubandanya ayamanukana epfo
uwo muhinga mu bijanye n'isukura aremeza ko ibyo bakoze atari umuti wa nyuma ariko kugira ngo bikogwe neza ayo mazi aronke indi nzira vyofata uburyo burebure
tugiye kubiraba muri rusangi n'ubu bindi bikogwa kugira ngo ayo mazi atunganwe neza biracakenewe tugiye kuraba ukungene mu minsi za twovugana n'abarongoye ibohero hanyuma tubifikatikenyije eka n'abasanzwe bafata mugongo komine ya Gitega ukungene ayo mazi yosubira agatunganwa neza kurusha uko biri uyu munsi muga rero twongeye twibutsa yuko turavye ukungene urugero rw'amazi prizo ikoresha ko ayo mazi kuyatunganya ku rugero twifuza bisaba yuko atunganwa inyubakwa twovuga yuko zoza zimeze neza gusumba kuko naho twayacisha mu matwiyo iyaherera biguma ari vya bindi kuguma ari kuja konona ibidukikije byasaba yuko atunganwa ku buhinga bundi uteye imbere kurusha uko ubiri uyu munsi
uretse abadandaza bakorera muri ako gace kakaritse musinzira iri hagati mu gisagara ca Gitega n'abasanzwe bafite imiryango basaba ko ayo mazi yorondere guyindi nzira Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bwijwi rya Amerika
Kira Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Birashoboka ko abantu babiri bubakanye umwe usanga agenda umugera wa sida ubundi nabakomeye muri cyo gihe bisaba ko babana bicungera bakanikingira kugira ntibanduzanye uwo mugera. Abaganga baravuga ko iyo izo mpanuro iyo zidakurikijwe bishika umwe atari yaranduye nawe agafatwa ariko si bose bemera ko bagendana canke bakabana n'umuntu basanze agendana umugera wa sida idonido na mugenzi wacu Francine ndiho kubwaye
maze kuba umufakazi ndashaka undi mugabo mugabo wa mugabo ndamubwira ko ngwaye muganga aradupima avuga ati je nasanze wowe ugwaye ati mugabo mushinga
abo bakenyeze uko ari babiri barigeze gufakara n'abagabo bari bubakanye bwa mbere bose basanze bahitanywe n'umugera wa sida munyuma ariko bahavuye bipfuza gusubira kurondera abagabo babana ica mbere biyumviriye kwabaye kuja kwipimisha kugira bikingire bongere bakingire nabo bagabo basanze koko naho bo bagwaye abagabo babarondera bakomeye ariko ngo ntecabujije ko bibanira mu mahoro
nari umufakazi ndashaka undi mugabo mugabo wa mugabo twari twabyumvikanye ndamubwira ko ngwaye ntajya kwipimisha turajyana dusanga we arakomeye ndagwaye ubu tubanye nk'ikintu cy'imyaka 12 arabyishimira ko akomeye kuko hari n'igihe yigeze kujya hanze yaronse akamisyo genda hanze aripimisha basanga arakomeye mu buzima kugira ngo tubane nta mwanduza gihe kirekire turakoresha agafuko ati nubwo ushaka kumpangira inzo ngo tubanze tuce kwa muganga ambwira ati none wewe urafise icyo wiyagiriza ati mugabo naho ntubanda gifise sinamuheshutse kuko numva ubwo bumenga ndamuheshutse uhaba bica bibonekana na reka ntimbishe mbanze mpore kwanza tubanze tuje kwipimisha twese muganga aradupima avuga ati je nasanze wowe ugwaye ati mugabo mushingana wowe ntugwaye ati mugabo uyu mudamu agenda mu mugera ati none wowe ubona wo byifatamo gute
Fugati jesu na umuheba. Kuko, kituma na umuheba. Umona chungwa ni imani. Tisawa takua ukabuzi umvamo. Uzohuzulaza kuipimisha na tulabe kukomei. Ate kukumu giro wa shobu lakuba. Uyelobete.
Umuganga tuwa vuganye. Aremeza kwa banu bubakanye. Bishikuga sanga harimungu ugwaye. Nuunda komeye. Muricho gihe. Bisabgako. Baba kulikira nila hagufi. Ukwikingira akabariyo mpanoro. Izubga mbere. Kugira ntibanduzanye.
Twe tubabona baje. Tucha twihutira icyo tubafasha. Tucha tubafasha ko uwo oye yanduye tumutanguza umuti hanyuma tukababwira yuko bogerageza bakikingira tukababwira inyifato bateza kugira uwo asanze atarandura ategeza kuguma yikingira hanyuma uwo dusanze yaranduye nawe nakubwiye ko bacha bamushira ku muti gupfupfa haza kugira urugero rw'imigera rugabanuke cyane ariko gushishikara yandukiza batakurikije impanuro nyene twabahaye uwone ngo aje ku miti canke ngo bashishikare bakurikiza impanuro bahawe n'abaganga byoshikanye na kandu
abagabo bubakanye nabo bakenyezi ntitwashoboye kubaronka ngo twumve ico babivuga ko ariko twahavuye twegera umusore ariko yitegurira kuba kugwiwe tumubaza ingene yo kwifata mugihe yosanga wari kararesha agwaye na wakomeye kuri we ukuvugana kuri ni wo muti wa byose kuko umuntu ari hamenya uko agiye kwifata
beshi bo cabiyumvira ati reka ndamuhebe konsanze afise umugera nuko namuvugishe ejo ntazohura nzomuvugisha ukacusanga aragiye baherukanye uwo munsi nyene mbere bakinipimisha ntibasoye nuko navugana naha mucamwe barakame no umwasi je nka jewe nubwo no muheba sinoca ngenda gakuti no jandagerageza kwa tujamo nyene twavugana n'ibindi tukabibandanya tuvugana nyabune nkamweka ko uwo mugira yo bafise utabaye nk'urupfu kuri ubwo nyene oya
ubugeni bwo 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 babuhagaze
mbo siniyumvira ko buhagara
ngo bukorana
byoroshye bivana n'ingene umuntu wa yarakunze umuntu
wowe urumva ko bishobora
yego mubimenye kare atari bamwe babihisha nyibagatire kandi amuhishe cyo menye ngene amubyitwaramwe cusanga atangorane n'imwe mufise
kwa muganga bahanura bubakanye kwipimisha kenshi ngo kuko bituma bamenye uko amagara yabo yifashe nuko bakwiye kwigenza mu gihe basanze na cane cane baranduye canke vyashikiye umwe muri bo Francine ndio kubgayi Bujumbura kubwijwi rya Amerika
ikaze ni gwanyi muri kino gice cy'akabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga
abatumire ni babandi nyene hari abere gashatsi harongoye umugambwe w'abadasigana iprona abere gashatsi mwaramutse
mwaramutse neza nakoze kudutumira ndaramukije aba turi kumwe ndamutsa n'abatuko baratwumviriza
urakoze ubundi turi kumwe honorable Sylvestre Bikorindagara yaseruki umugambwe Sawanya Frodebo honorable mwaramutse
amahoro jero murakoze
urakoze nawe
ibigambwe inara
Kutangura kubuza umuntu kuvuga uzohava umuraba n'intu zati mbe nikatavuga ko navyo nyine biraba ego umuntu agushaki
ko yahoza umwanya munini
oya hora avuga none oya numye none sintituzi ni gituma numye cyane
amiko muravuga umubano ibimenyetso cyo umubano mubi mukamuvuga muti abari ku butegetsi bavuze ibi abari mu ntwari bavuze ibi none abatari ku butegetsi cyangwa batari mu ntwaro barera
muri cyo none
umubano
none ndubahori kimwe cyubahora muri je mvuze muri iki gihe kuko iki
nacyononera umubano
rero twakijemo tumwabivu nkuko mwabivuze tura bitumbereye
ku mubano w'abanyapolitiki
muri ibi bihe bimwe je abatari ku butegetsi
batosekaza umubano
je ntawo mbona
nabyubona
ntawo mbona sinzi nk'abagwanyi bo bari hanze komenga hari imigwi y'abagwanyi byo ntabyo ndame
ivyo tafite gukurikira
Mungwano, twirinde gusubira mungwano. Simadaza mahoro n'umutekano, twirinde gusubira mungwano. Twirinde gusubira mungwano, twirinde gusubira mungwano. Simadaza mahoro n'umutekano, twirinde gusubira mungwano. Twirinde kurara twicwa, twirinde kurara twibwa, twirinde kurara tunyuruzwa. Mungwano Simata sama ono nukuteka Nukiri nekushu vira mungwano
muri iprona intamba myiziko zirabangamira uyu mubano mwavuze ko ari myiza gukino munsi zishora kubangamira n'izi
intamba myizirangamira uyu mubano tuvuga ko ari myiza abidusiguriye neza aratubwiye ingorane
yavuze ko hari umwana n'ikinono
yavuze ko hari umwana n'ikinono je nibaza ko
uza gusanga iprona kumbura ari umwana cyangwa ari ikinono
ipfona se umwana si n'ikinono ipfona no muganga reka ndabisigo icadutumye
si umwana kandi si n'ikinono
reka ndabisigo neza burya iki uno munsi kugira iprona iba iri ahiri yarakiye mu bibazo mu 2015 twebwe umugambi w'adasigana iprona wahitabye amatora urayabandaye kandi abona
utakura rushwa
we wararushijwe mugabo ivyo amajwi atakaje amajwi iprona yarose mu 2015 samajwi yayo abari bagwiye mpoye ko nibo babujije abanywanyi bacu kwitaba amatora hari ibibanza byinshi hari abadasigana batewe amabuye hari imiduga yaturiwe maze turatakaza amajwi ni ukuvuga rero ibyo byangwa abana n'ibinono abashinga amateka babiri twaronse CNDD FDD nta n'ikimanyo cy'umushinga amateka yatwongeye umugambo w'adasigana iprona nta mushikiranganje dufise ubwo bwana buri he nta mubara amatari tugira
mufise cyegera cyambere
cy'umukuru w'igihugu
ahabwa hejuru y'umushikiranganje burenga
umunani oya reka hejuru y'umushikiranganje
muri kinono
rero ugaruka rero muri ibyo
ariko ni muri kinono
umugambo w'adasigana iprona ni umugambwe icuru no munsi uguhabwa n'ubujwi waronse babanje gutotezwa n'abari ko bagwanya amatora ivyo byabaye ivyo byarabaye niho twaturi kandi igitangaje igitangaje umva burya ni kahise kavuba reka nibashaka ivyo ndabireke igikomeye ni uko ubwa mbere twebwe mu mbwambwa adasigana iprona ni ukuvuga jewe mvuga nti ibihari mbona vyiza ifa kubivuga mvuga bikibabaje kandi gikomeye abarongoye igihugu bategereza kumva ahubwo ko atamwana n'ikinono akwiye nga kuba ngaha mu gihugu twebwe mu mbwambwa adasigana iprona turi mu mugwi ugomba kuja mu matora kandi no mugwi uri kuritegurira amatora
nti muri mwibaba
ibaba twa kwirwa mu ibaba ry'umugambo umugambo adasigana
muri
wo kwirwa mu ibaba wowe
naba bamwuka
ibi nashoboka umugambo adasigana iprona uzoja mu matora kandi uzokwijana nkuko wijanye mu 2015 kandi amatora turayiteguri kuko
mutsindwa cyangwa mutsinda
twabimenyereye tusubgambe nabo zabugambe iprona itsinda
muhiruka gutsinda mu 31 imyaka igiye kuba
15 tugiye gutsinda rero kuko ibihe ni byiza ntaba bari by'umugambwe iprona ntaba by'umugambwe numwe wo kwigwamwa no mugambwe hari no mugambwe ufise icyo amariye Burundi no mugambwe uno munsi uri ku kivi kandi twebwe ibyo byose ndiko ndaraba ibikorwa turiko turakora ndiko ndaraba abanywanyi bacu ingene batwakira ndiko ndaraba umwitego turiko turagira twebwe n'umugambwe ata uriko witegurira amatora kandi uzajamwo ata wundi mugambwe n'umwe
bacu ibi byose kaza umubano mu binone ni
ibi rero birababaje nuko abatwara cyane cyane natwebwe turi ndongozi igikomeye hajya nuko abantu bavugana nuko abantu bavugana kuko
kutavugana rero
kutavugana n'iki ni kintu kibabaje hama dugukurikiza amategeko mu bikorwa bya misi yose
honorable bikorinda garasi vese intamba nyizi bangamira mu bano mwiza w'abanyamigambwe muri kino gihe w'abanyapolitiki
ubutegetsi
niyo ntamba
abategetsi bo hejuru arabo mu migambwe mu mugambwe uri ku butegetsi cyane cyane abari mu ntwaro je nkuko nama nabivugiye ngaha tuvuga ikibazo cy'umwe burya abantu kugira bacanemo nuko baba bafashwe ukutari kumwe imbere y'amategeko kandi bari mu novuga ari icyaha cyangwa uburenganzira bafise bwari bumwe aho niho bikunda kubera urumva nk'ubu nk'ibyo bintu twumva byabaye arabaza barahigira barahimpigira
abantu babati nimwabona abana akacanka uri karani yumvira kuzotora gucya na gucya twe bitanejereje ati muce mufata ntumucisha no kwa opeje mu mutuzanire turitse ubwari urumva ivyo nokuri bituma abantu batabana neza kandi simvuga abafrode bugi simvugira abafrode mvugira abarundi bose ndabwije simvugira abasahwanya gusa twe tuziko turi umugambwe sahwanya frode wazanye demokrasi cyo tugendera ko ni dushaka amatora atunganijwe neza
beka yemwe kukidufuza ereka turi bene mukabume turakeye yekoko twi amenyo yabatwenzi ehu twenzo urakitse ni dukubita gatima membero tugaruru mutima
huko wiki kugira ngo umubano ube nta gatosi hagati y'abanyapolitiki muri bino bihe twiteguriye amatora
icokorwa ubwa mbere nuko twebwe abanyapolitiki ntidutwarire hejuru tukumva ko dusangiye kuja mu nama nshingamateka ikibazo kidushikiye twogisangira nabo dusangiye iryo banga ryo kwa nshingamateka dusangiye ufise uburamatari mu ntara kanaka ari mu mugambwe iwawe abikurikirane hamafashe kugira ngo bene izo ngorane zishitse babivugane hakiri
uno munsi ku ruhande rw'abadasigana huko gwiki kugira ngo umubano w'abanyapolitiki ntutoseka
ku ruhande rw'abadasigana abanywanyi bacu ico kogwa nuko umudasigana ahari yo kumva ko ukudasangira umugambwe n'uwundi ukwitwa umudasigana no kwitwa umu FNL no kwitwa uwo mu mizero no kwitwa umusenide DFDD ivyo ntibisigura ko muca muraba na yingwe mutsigura yuko ahubwo no butunzi bw'igihugu no batunzi bw'igihugu hama ikindi cyanyuma no vuga ni no vuga yuko twebwe abanyapolitiki tancane ndongozi tumenye yuko ku tuvuge ibintu uko biri tureke kure twirinde imvugo ishikuza ibintu byera tuvuge ko byera ivyirabura tuvuge ko byirabura mvuga nti uwo muntu yafashwe no musenide de FDD nuko nabibonye ariko byagenze twarukwerekana cyane cyane ko mugenzi wacu ariko avuga ngo bagiriza ngo bafatwa abo mu mizero gusa jeho na nashimye ko
ari wo
no muri senide de FDD yakoze amakosa kandi nasanze yafashwe ivyo rero ni navuga nti ubutungane bukore abajeje intwaro bakore badahengamye umurundi umunyagihugu akoze ikosa umudasigana akoze ikosa ahanwe ntahanwe umuntu naco ngo kandi kwera umudasigana mugakurikiranwe cyane cyane kucaha yakoze kandi iyo umudasigana azokora ikosa riboneka nk'iryo sinzo amuvugira
urakoze honorable service bikundagara huko gwiki kugira ngo umubano muri bino bihe w'abanyapolitiki we nta gatosi
kimwe nakivuze nuko abantu bofatwa cyo kimwe batarazi imigambwe bavamo ugize ikosa gakurikiranwa numva yafatiwe muranze yanitsiza ko bamufashe mugabo nabo twumvise bagiye barahimiriza abanyagihugu kwihanira cyane ngo guhatsinze n'iki gituma baba bahana umuntu ngo babohe n'ibiki nabo nyine abo
bari
bafatwe n'ahari abategetsi kuko urabona umwe umwizuva bukuru ugakwira hose sinzi ko ari n'umubi n'umwe uca nk'umwice masinzi ko ari cyo kimwe nabonye n'uvye gukora ugakwira hose icya kabiri dusaba abategetsi n'abandi mugabo dusoma amategeko n'ibyo hanyuma ikindi nacyo ni ukuri mpanure abanyamigambwe bazaba baragenda kuvuga iby'abandi ego mpanure nabandi babameze gucyo kuko tuje mu kiganiro nk'iki tugenda kucatuza tuje kuzatura turavuga inabi uwo mugambwe uyu n'uyu ngo mwemwe ntimwatoye ngo nubu nime ngo afukira leta bareke niba bariko bagira makosa araba umutegetsi buzobira
iyo ni impanuro muhaye
impanuro kuko ntitwoje ngahaca nkazara aragaya ngo Frodebu ngo he n'ubudarapo bwaratumije n'icyo byatutse
yagize ati mugambura avuka gakura hanyuma gashaje
ndo usaza gute ugenda ukomera bagiye bashaka kugendera mu kwa bara sinzi
aho kugiki ku ruhande rw'abinzira guhemuka kugira ngo
inzira guhemuka inzira guhemuka giye no kuri ibyo zikora zirihangana gose kandi twebwe n'utuje kudusotora nico twamye tugira twigisha turamwihoza
tukamwe
nko mabizi turihangana
tugakora
hanyuma twe dukurikiza amategeko kuri twebwe iyo tugomba kugira inama nuko gusa rimwe rimwe batadukundira twe turabimenyesha nuko hari abashaka gusoma amategeko nayo yagira ngo yatubanza kubemerera oya
urakoze ndagushimire honorable Sylvestre Bikorindagara waje hano cyo kimugambwe isabanya Frode wakoze kutwitaba
mwakoze cyane natwe kutumira kandi ndashimira nabo twayatse n'abarundi batwumvira icyo
urakoze